nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ikaze ni kwanyu nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatandatu n'iryasango ry'amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa 10 iruheshi n'umwaka wa 2023 mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese muteze yo mpira radio Inzamba agateka kawe murano makuru duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi isaba gutanga indishyi y'akababaro ku Barundi bagera ku 8 bahohotewe n'intwaro ya Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015 ni mu gihe bari kubiyemereza ikiringo cyiwe kigira gatatu. Ibyo bisabwa n'igisata cy'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika kijejwe agateka kazi na muntu. Umucungamanza Rambere Nigarura ari mu bakurikiranye ubwo rubanza akaba ashimishwa n'iyo ngingo. Muraza kumukurikira murano makuru. Isukari ya sosumo naho yoduzwa igiciro ngo ariko ikaboneka naco byo babitwaye niko bisigurwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana arongo yishira hamwe Parseme abivuga mu gihe hitezwe kuduzwa igiciro c'isukari ya sosumo. Amabitabi n'ingaruka ku banywi baryo nibyo ikiganiro ku isoko kiza gushimikira ko mugume hafi muraza kubikurikirana mu mpera zano makuru. Nasubiye kubaha kaze saya gusa twabateguriye mwumve idonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe amakuru twabateguriye tuyahereye mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Nkuko nari mpejeje kubabwira igisata cya Afurika kijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu gisaba Burundi guhindisha akababaro Abarundi 8 bituye ico gisata. Ni nyuma y'amabi atandukanye bakorewe n'inzego z'umutekano mu gihe bari kubiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza kitari cubahirije amategeko mu mwaka wa 2015. Ingingo ikaba yashimishije abashingwamanza kuburanira imiryango yakorewe ayo mabi kuva mu mwaka wa 2015 kuba umushingwamanza Rambere Nigarura ngiyo ngingo ije kwerekana mabi menshi yakozwe na leta y'u Burundi n'inzego zayo kuva mu mwaka wa 2015. Dutega amatwi umushingwamanza Rambere Nigarura.
Iyo ngingo isohotse inyuma y'imyaka itandatu nyuma kandi yuko banyandiko nyinshi zihinyuzanya na leta y'u Burundi. Murabona yuko iyo ngingo isohotse n'ingingo dushima cyane nziza yerekana neza ingena u Burundi bwahonyanze amasezerano ya Afurika ajijwe kubariza agateka ka muntu nk'uko ingingo zahonyanzwe zigaragara. Ikindi twoshima nuko ico gisata ca Afrika giciye gisaba leta y'u Burundi ko vyihuta yoca iheza igaha indishi y'akababaro abo Barundi bahotewe bakorewe amabi muri ico gihe cy'imyerekano bagaronka indishi y'akababaro ishimishije. Leta y'u Burundi kongera ko igasabwa kubavuza kuko benshi baracagwaye baracafise ibikomere no kubafasha mu bijanye n'imibereho ivyo bita assistance psychologique. Leta y'u Burundi igasaba no gusaba imbabazi ku mugaragaro abo Barundi yakoreye amaroregwa bihonyanze amategeko amasezerano ya Afurika. Tugiye ko tumenyesha yuko umwe mu bakorewe ayo mabi muri abo bitwaye berekewe n'iyo ngingo yitavye Imana ahitanywe n'ibikomere byatewe n'iryo hohoterwa n'uwitwa Trésor Manirakiza yahavuye yitaba Imana harashize imyaka ibiri. Twize yuko nahatakiriho iyo ngingo ari ikintu cyiza cyane cyotuma leta y'u Burundi ishumbusha umuryango wiwe kuko leta y'u Burundi iri nyuma y'urwo rupfu. Ikindi rero twoshima nuko iyo ngingo ni ingingo twofata ya mbere yerekeye abakoze imyerekano ikaba n'ingingo ijye bwa kabiri igaragaza ingene u Burundi bwahonyanze amasezerano yajijwe agateka ka muntu. Nuvuga ko inyuma y'ingingo y'isentare y'Afurika y'ubuseruko yagaragaje yuko u Burundi bwahonyanze n'amasezerano ajejwe akarere ka Afurika. Twoshima rero tugasaba yuko leta y'u Burundi nk'uko iyo ngingo isaba yuko mumisi taringi jana na mirongo mwanani yawa ya Tanzania andiko guingeni zoe shida mungiro ivisabga tukuzaji yuko leta yuroni to higima anga kuko urawona yuko ivisata vijosi mjezo kwa risa katika kama na masenari ibari kubana kana gaza amavi amarore kwa yakutukani yoleta noviki wa ndani
umushingwa manza rambere ni garura arongo ishira hamwe sebu sebeye umushingwa manza rambere ni garura akabarongo ishira hamwe sebu sepeye nishirimbire ubutungane muza makungu mugisata chubutunzi naho ibanki nkuru y'igihugu yamenyesheje kuri uyu munsi wa gatandatu ko guhera ku igenekezo rya 17 ruheshi uno mwaka hagiye gushingwa itegeko ryuko atamuntu numwe yemerewe gutora kuri konti y'amafaranga arenga ibihumbi amajana 3 mu mafaranga ya marundi ku munsi amashira hamwe nayo ngo ntazorenza amafaranga angana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana 5 ku munsi iyo ngingo ikaba yafashwe kugira ngo abantu bamenyere gukoresha ubuhinga bwa none mu kubikuza no kubika amafaranga bakoresheje telefone cyangwa ubundi buryo bukoreshwa mu mabanki idozwa y'igiciro ku isukari ihimurwa n'ishyirahamwe Sosomo gikwiye kuzanana n'iboneka y'isukari ku masoko mu Burundi bisigurwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Kumana arongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama abivuze mu gihereta y'u Burundi ibicije ku munyamabanga wayo mukuru yarayimenyeje ko leta itegekanya kuduza igiciro cy'isukari ya Sosomo kubwiwe igiciro cy'ikidandazwa cyofuma kiduzwa kikaboneka hako kibura ku masoko kandi kiri mu bintu bya nkenegwa kurikira Faustin Kumana arongo ishyirahamwe Parseme
mu bisanzwe iduga ry'igiciro cy'ibidandazwa ibyo ari byo byose ikunda kushira kuva ku mvuzi itatu hari ico bita facteur réel ni ukuvuga gihe kudo production ni ukuvuga igihe ibyangombwa bikenewe kugira umuntu akora isukari bishobora kuba byiyongereye ari imishahara yongereye ibintu byose bituma shyira hamwe ishobora gusanga ari ko riroduza kiro kubera kudo production ibyatumye isukari kogwa hari cyaka ico bita facteur monétaire ni usanga ari amafaranga y'agaciro cyangwa devaluation yabaye urabona nk'ejo bundi harabaye ikibantu kwagaciro mu ivunjwa ry'ifaranga ry'u Burundi ni dollar officiel bivuye nyine muri BRB muravi nyine cyavunjwa ku 1000 ndaraje ku 1700 ivyo rero ku isukari ishobora kuba iva hanze ibyashobora kugira ico byongeye ko cyane ku matière première iva hanze birasho byongereza ko amafaranga ku giciro ku mafaranga ya marundi mugabo rero hari n'imini sho biva ku ibura ryayo ibura ry'ikintu cyose gituma kusanya ibiciro cyaduze kubera irarete ico kintu ubu rero ico baciza ni gihe nyimba n'ico giciro cyo bakiduze mugabo y'isukari kaboneka kuko n'ubu ni giciro gihora kiduga kubera isukari yabuze kiduze proposition bakiduzemwo mugabo isukari kaboneka nyine ku giciro nyine uko bitegereza kuba bimeze byo fumana ivyo hako ugenda ahantu kabura ikidaraza ukakibura aho bakiboza ugasanga giciro cha dugizwa na kabiri abantu bagashaje muri speculation kujya nta kintu kiruhisha abantu muguzi nka speculation y'abantu canke igihe kintu cabuze ejo bituma rero tuvuga tuti kuduga ku giciro cha sukari ya Sosomo tufatiye kuri izo mvo n'ibindi bishobora gushika mugabo kikaduga muri proporsion yumvikana ariko mbwa igahezi kaboneka
dutandukire amakuru avugwa mu ntara z'igihugu mu ntara ya Rumonge imyidogo ni myinshi ku banyagihugu bo mu mazone ya Gatete na Kigwena ni muri komine n'intara ya Rumonge ni mu gihe hibonekeza inka zonera abanyagihugu mu mirima amakuru dukura muri iyo ntara akamenyesha ko izo nka zoba ziva mu makomine y'intara ya Bururi zaje kugisha abanyagihugu bakaba bidoga abajejwe intwaro bo ku mitumba babagiza kugiramwo uruhara mu kuzana izo nka ziva muri ayo makomine zije kugisha bagasaba ko byohagarara inkuru tubaza Jean habarugira
izo nka zimwe zimwe ziva mu makomine ya Vyanda Ururi na Songa ari mu ntara ya Bururi ziva mu matongo y'ibigazi zikaragirwa ku nkengera y'inzuzi Buhinda Buzimba ku mutumba Busebwa hari n'izibandanya zigashika ku nkengera ya Tanganyika aho hose zigenda zirona imirima y'abanyihugu abanyihugu baridoga ko bakorera ubusa kandi kurima bitwara umutahe baragiriza abakuru imitumba ko babifisemo uruhara kiretse ko hari itegeko ribuza inka guturuka abajejwe intwaro ku mitumba ngo barahabwa na bene izo nka amafaranga yo bava ku bihumbi amajana 3 y'amarundi kuduga kandi ku mworozi wese azana inka muri ayo mazone ya Gatete na Kigwena ibyo bituma badatabara abanyagihugu bariko baratabaza imugihe ku mutumba Gashasha witwa Karonda zimwe muri izo nka zonera abanyagihugu arizo umukuru mutumba yitwa Frida Ndagijimana Amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko izo nka zona imirima ari koko abanyagihugu batajogora kuko uwo mukuru w'umutumba afitaniye ubucuti n'abajeje intwaro hamwe n'indongozi mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD ku mutumba nyakuguma muri zone Kigwena haraheruka gufatirwa inka ijana zazanywe muri ubwo buryo nyene. Amakuru avaho kuri uwo mutumba avuga ko bene izo nka baciwe ihadabu ry'ibihumbi ijana ku nka imwimwe imbere yo kurekugwa. Izo nka zikaba zafashwe ku itegeko rya Musitanteri wa Komine Rumonge. Abanyagihugu bo muri iyo mitumba ibangamiwe n'izo nka bakaba basaba ko zovanwa mu mirima yabo. Uruganda rwa Radio Inzamba agate yakawe twaronde kuri telefone Musitanteri wa Komine Rumonge Minani Auguste kugira duhe umuco w'ikigiye gukogwa kugira amare amazinda yawarimyi ariko ntitwashoboye kumuronka.
Janvier Habarugira arakenuye tuve hariya mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu tuje mu buseruko bw'u Burundi mu gice cy'ubuhumuza mu ntara ya Cankuzo aho bateri zitandatu zitanga umuyaga nkuba ku ivuriro ryo ku musozi humure ya mbere muri zone na komine Kigamba y'intara ya Cankuzo zibwe mu ijoro ryo ku munsi wa kane. Inkuru ziva muri iryo vuriro zivuga ko amakenga ari menshi kubera ko aho hamenyekaniye ko ayo mabateri yibwe atamatohoza n'ubu arako kugwa kandi aho zibiwe bigasa nuko atanga uvu zakoreshejwe kuko imiryango yagumye yugaye aho izo bateri zari zibitswe. Tutega amatwi umwe mu banyagihugu baho ihumure yiboneye aho hantu hibwe izo bateri.
Izo bateri zikuye santi zidasanzwe ya ihumure bateri zitandatu zikora kwa muganga ku gasanti zidasanzwe nta n'amatohoza ariko araba bibaye agakire kuva mu gatondo bavuze ko zari zibwe nta n'amatohoza ariko araba bari hari ikinyesha zwa rero kandi aho hantu hari umunyenda aho hantu hari umuganga arahara ko ariko arakora kandi aho hantu byari hakaba hugaye cyane umuryango wubetse pomama cyangwa rero ni amakenga kandi amabateri bateri binini binini bari kwa ku masanta adasanzwe cyangwa uwo bitwara ku mutwe cyangwa ku insinga zirahicoga ni byinshi cyane.
Inzamba muri kano kanya naho mukurikirane ikiganiro ku isoko mutegurirwa n'urunani rw'ibimenyesha makuru kuri uno munsi wa gatandatu ku isoko bavuga ku mabi ategwa no kunywa itabi mu gihe mu mpera z'ukwezi guheze hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wo kurwanya itabi ku isoko mu gishyikirizwa na Karine Dusabe.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Igenekerezo rya 31 Rusama n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi, kurabira hamwe ingaruka itabi rigira ku magara y'abantu be n'ibikorwa bikwiye gukogwa mu kurwanya itabi niyo ntumbero y'uwo munsi mukuru. Uno mwaka Uburundi bwarifatanije n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi ku magara y'umuntu mbega itabi ryo barifise ingaruka izihe mbeho ho birakunda ko umuntu anywa itabi ashobora kuriheba. Ibi nivyo tugiye tuganire ko muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 10 ruheshi mwaka wa 2023. Olivia Gakimani jewe ingire ndakibashikirize kaze. Turime ibifungurwa niturime itabi, iki nico civugo Uburundi bwahisemwo uno mwaka mu guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida bwabishikirije mu itangazo bwasohoye mu guhimbaza uwo munsi. Ido nido mubiri muri iryo tangazo na mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi wafashwe na leta y'u Burundi nk'akaryo ko guhimiriza abaririma, abaridandaza n'abarinywa ngo babihebe. Uravye itangazo yasohoye kuwa 31 Rusama. Muri iryo tangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko kurima itabi vyonona ubuzima bw'abarinywa n'abo barinywerako. Ubwo bushikiranganji bukadondagura indwara ziterwa n'itabi harimo kanseri yo mu mahaha, kanseri yo mu muhogo, kanseri yo mu kanwa, kanseri y'ugwagasha, kanseri y'agasaho kumwanda muto, hamwe na kanseri y'igitereko. Kunywa itabi bironona kandi bidukikije, nko gukoresha amazi y'umurengera, guhonya amashamba, konona igisenge hamwe n'amazi. Leta y'u Burundi gatera kama abanyagihugu bose ngo bahagarike kurima, kudandaza no kunywa itabi kugira ngo bagire amagara meza, bongere bashike ku iterambere rirama.
Naho leta ihimiriza abanyagihugu guheba kurima itabi, biragoye gutahura ko yoba ifise ugushaka bwo gutuza itabi mu gihe mu gihugu hakiriho amahinguriro akora itabi kandi ariho amakori n'amatagisi muri leta. Naho itabi ritorimwa mu Burundi, ayo mashirahamwe yo kwinjiza ibikoresho akeneye bivuye mu makungu, mbe none hoho rikirimwa mu gihugu rikanahingurwa, ntibyo ukunda ko uwurinywa riheba kugira akingire ubuzima bwiwe ayo mabi ava ku itabi? Iki kibazo nico twabajije muganga Jean Bosco Ndayishemeze, atubwira ko guheba itabi ari urugamba rutoroshe ariko ko bishoboka.
Ntibyoroshe na gatoyi guheba itabi ku muntu yarinyoye bera tarifisa atigera gira amahoro. Ntibyoroshe na gatoyi kuko bisaba umuntu yigishijwe canke yize ashobora gutahura ingaruka itabi rishobora kugira ku magara yiwe, ku butunzi bwiwe n'ubw'igihugu, n'ingorane zishobora kumutera mu babanyi biwe canke mu muryango. Ikindi gishobora gutuma umuntu bimworohera guheba itabi nuko aba yaritanguye akuze arenza nk'imyaka 18 aho birashobora kumworohera kurusha uwayitanguye akiri muto cyane, cyangwa akaba akorera ahantu cyangwa agendera ahantu ashobora kumara umwanya munini kandi kizira kwanywe itabi. Icyo gihe umwanya wo kuzanywa itabi buri gihe ugenda ugabanuka, bigahorerana na za nyigisho agenda abiheba buke buke. Urugamba rwo guheba itabi ni urugamba rutoroshe cyane kuko umuntu iyo yamaze kurinywa rimutera ibyo bibazo bya dependance bikamugora kuriheba. Icyo gituma kurwanya itabi ari urugamba rukomeye cyane guhera ku bana bakiri bato, bakiri mu mashuri bakiri bato, bakabigisha ingaruka mbi z'itabi n'ibindi byo gufata ibiyayuramutwe, ibibazo bitera muri sosiyete, ku magara y'abantu, mu mibano, mu butunzi.
Nkuko biri mu biharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS, itabi ryica abantu imiliyoni 8 ku mwaka ku mwaka. Muri bo umuliyoni umwe n'ibihumbi 200 ribica batarinywa, ariko kubera bahumekeye ko n'urinywa. Murumvise rero ko uhagaritse kunywa itabi abakingiye amagara yiwe be n'amagara yabo begeranye. Aha niho hagarukiye ikiganiro ku isoko cuno munsi. Olivia Gakima nariko ndakibashikiriza n'abandi bikibanuye naho kwa gatandatu za. Cari kiganiro ku isoko.
Karine dusabe arakenuye. Imbere yo gusozera amakuru twabateguriye, tuherahereze ku makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru yaranze inondwi, tusomegwa na mugenzi wacu Eddie Claude Nini Nahazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye ikaze mwe mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inondwi. Tuyahere mu bijanye n'ubushakashatsi nk'uko byandikwa n'ikimenyesha makuru iwacu. Kugenekezo rya kabiri ruheshi uno mwaka muri kaminuza y'u Burundi harabaye ihiganwa ry'ubushakashatsi, ihiganwa bise igitabo canje mu masegonda 180. Iryo higanwa rikaba rifise intumbero yo guha agaciro ubushakashatsi gitabwe n'abanyeshure 10 bari mu rwego rwa doktora mu ntumbero yo kurondera uzoserukira u Burundi mu ihiganwa mpuzamakungu rizobera i Rabat mu gihugu cya Maroc ni ku gerekezo rya gatanu gitugutu uno mwaka. Ibindi iryo higanwa rigamije ni uguhimiriza abakiri bato kugira ubushakashatsi no kubushira ahabona, kwerekana akamaro kabwo mu banyagihugu hamwe no guhimiriza abashakashatsi b'Abarundi gukorana n'abandi bo mu bindi bihugu. Gitabwe n'abanyeshure 10 y'Abarundi 8 hamwe n'abanyekongo 2. Batatu ba mbere barahawe ubushimwe, abo nabo ni Remy Savyimana yaronse ikibanza cya mbere, akaba ari nawe yazoserukira u Burundi i Rabat mu gihugu cya Maroc ni mu kwezi kwa 10 kuza. Igitabo yanditse citwa mu rurimi rw'Igifaransa Médias sociaux et patrimoine culturel immatériel à l'ère digitale, application de la méthode Delphi au discours de mariage 2015-2021. Ikibanza cya kabiri cyatwawe na Dida Sisunzu ku gitabo ciwe yise Le rôle de la radio dans la prévention des conflits identitaires Kadiburundi. mugihe kibanza cha gatatu cyatahanywe na Noel Ndikumasabo ni ku gitabo ciwe yise la garantie procédurale d'être jugé équitablement et dans un délai raisonnable. Ano makuru tuyabandanye na Burundi Echo cyanditse ku bintu byingira kamaro bishobora gukogwa mu bitoke haba mu biribwa canke mu bindi bigize ibitoke nk'ibihubahuba. Muri ivyo harimo ibishariza umushatsi kubigeme ivyo bita amamesh mu rurimi rw'Igifaransa canke ifu ishobora gukogwamo ibitumbura. Kuva mu kwezi kwa kane kwa mu mwaka uheze w'2022 niho ibikorwa byatangura nkuko bishikirizwa na Willy Tuyisenge umusore w'imyaka 28 akaba ari nawe aserukirishira hamwe Sovab Société de valorisation de la banane mu rurimi rw'Igifaransa ikora ibyo bikoresho. Kubwa bondeko ngo ibyo bikorwa byose bikoregwa muri quartier ya Birongozi iri ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Ibisigarira by'ibihubahuba ngo ntibabita kuko bica bikoreshwa mu gukora ibikapo canke amasakoshe. Itorokanizo ry'amakuru ABP Info naryo ryandika ku bukene bw'amazi burangwa mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu. Ubwo nabwo kabangamiye iterambere iyo ntara. Amakomine iyo ntara niyo abangamiwe gusumba. Ayo nayo ni komine Mishiha, komine Cankuzo, komine Gisagara hamwe na komine Kigamba. Inkuru kizingo nuko abanyagihugu baca birukira gukoresha amazi mabi nk'ayimvura canke ayo mu mariba. Ayo nayo agashobora kubatera ingwara. Akarero gatangwa na Burundi Echo ni mu mwaka uheze haharuwe muri iyo ntara abantu 198 bagwaye ingwara zo gucibwamo. Ikindi ngo nuko batanga amafaranga menshi kugira ngo baronke amazi yo gukoresha kuko ibido ya maritiro 20 igurwa amafaranga y'amarundi 500. Arero niho tugarukirije makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Norway Edicro de Nazo nje narashikirije ndabifurize kuranegwa aho muri hose naho kwa gatandatu uza kuri Radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Edicro de Nazo urakenuye kuri aya makuru makuru yaranze inondwe yanditswe n'ibimenyesha makuru. Bonfise niyongere nariko ndabashikiza amakuru yo kuri uyu wa gatandatu ndabasezere ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu mugire n'impera z'iyinga nziza.